Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 ku rubuga rwa internet, mutwumvira kuri www.radio.hvoa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Nedirwe mubasuza kandi mbahe ikaze mu kiganiro Murisanga. Ariko mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, reka mugenzi wanjye Oriane itanga ishaka banza tubwire amakuru ingenzi avugwa mu Burundi muri aka kanya. Oriane,
urakoze. Edigwe manda baramukije mu mwese muduteza amatwi. Abanyororo babiri bakomerekeye mu ruhagarara rwatewe n'ugwamo rw'amasasu yumvikanye mwibohero riri ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Turi kumwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse atubwira uko byagenze. Fidelite, ubwo ruhagarara rwatewe n'iki aho muri iryo bohero?
Ubuhero rikuru ryo kumurembye mu ntara ya Rumonge ni ukuvuga yuko ku n'umunsi wa kane mu gitondo amakuru dufite avuga yuko hazindutse haba guhindurirwa ibohero ku banyororo bamwe bamwe. Muri abo banyororo bahinduriwe ibohero harimwo uwahora atwara abanyororo b'iryo bohero aho bita bakapita mu kirimi cy'abanyororo. Abo rero bamaze gutwarwa, abanyororo bagenzi babo baciye bashabura bishejura icuka, baca bafata abandi banyororo barenga batanu. Abo nabo bagirizwa yuko bakorana n'ubuyobozi bw'ibohero ryo ngaho ku Murembye, kandi bagirizwa abanyororo bagenzi babo yuko boba ari bo badodobereje abo bazose bahindurirwa ibohero. Rero guca basaba babasohora, bakavuga ko rero ko bagenzi babo bagiye nabo badurumbanya nk'uko bivugwa n'abo banyororo umutekano mu ibohero ko nabo nyene boca bahindurirwa.
None impamvu ni iyihe neza na neza yatumye badashaka guhindurirwa? None abanyororo ntibakwiye kuguma hamwe yo abategetsi abayobozi bavuze iti barakwiye guhindurwa? Niyo mpamvu yatumye haba uguruhagarara? Niyo mpamvu batifuje ko babahindura ngo batware ahandi?
Muri maka makuru dufite ni uko abanyororo batashimishwe n'ingene bagenzi babo bahindurirwa, bo bakabona nko kumenga hoba hariho ukudoberezwa. Niyo guca bavuga bati ko bagiye badoberejwe bagenda kumbuye nabo babatera ubududugararo hagati y'imibohero bankunzi b'ubuyobozi nabo nyine kumbure ntibabavemwo, nk'uko ayo makuru dufite abandanya bimenyesha.
None ayo masasu yavugijwe n'abapolisi canke nibande bavugije ayo masasu?
Mu nyuma hapfuye haba impari nk'uko amakuru dufite abandanya bivuga hagati y'abapolisi n'abanyororo. Abapolisi igashaka ko abo basohowe basubira mu gasho, abanyororo nabo bakanana bati ntibasubirayo. Mu nyuma hari imishamirano niko guca hajamwo amasasu. Rero gushika ubu abantu dufise hari amakuru amwe yemeza yuko hakomeretse abantu batatu. Mu bakomeretse nk'uko amakuru abandanya yivuga harimwo abari mu ruhande rushamiranye, ni ukuvuga abanyororo babiri, hakaba n'abandi bari muri urwo ruhande abanyororo basaba yuko ubwo nabwo nyene guhindurirwa ibohero. Rero ayandi makuru yemezwa n'ubuyobozi bw'ibohero ryo ku Murembye, ariko ayo makuru twayahawe na makuru ubuyobozi bwa bagenzi bacu mu kinyamakuru iwacu aho bemeza yuko hakomeretse babiri. Aho rero muri abo bakomeretse hariho umwe azamaze kujya kuvuzwa, yari mu ruhande rw'abashaka rw'abanyororo biyamirije. Yagiye yazamaze kujya kuvuzwa ariko uruhande rwo bakomeretse abanyororo bari bashamiranye hariho abataravuzwa kubera ko abanyororo base ko batwarwa n'igipolisi ngo ntikibize. Bagasaba yuko hajya abashyirahamwe imboza bakunkaza kuhahurira sayisera ko aribo bajya kubatura kubera ko aribo bizewe.
Kandi kabazo ka nyuma, abo banyororo bimuwe baja mu irindi bohero batwawe hehe muri he bohero?
Muri make aho batwawe ntaho turamenya.
Urakoze cyane Fidelite Ishatse.
Ariko mwana n'umwango ico twabamenyesha nuko amakuru dufite gushika ubu avuga yuko aho Murembye hatekanye.
Urakoze cyane gose Fidelite Ishatse, naho mukanya uduhe iyo nkuru mu buryo burambuye.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni Murisanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Ed Rwema.
Murisanga Muri usanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri isanga nkuko nabibabwiye muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema. Ikaze rero muri isanga. U Rwanda, Ubugande na Kenya byiyemeje gufatanya kumenyekanisha ubukerarugendo no kwamamaza ibyiza bitatse ibyo bihugu mu rwego rwo gukurura ba mukerarugendo mu karere. Ibi bitangajwe nyuma y'imyaka hafi 3 ibi bihugu bishyize umukono ku masezerano yo gukoresha viza imwe y'ubukerarugendo. Ubufatanye bushya hagati y'ibyo bihugu buzafasha mu kumenyekanisha ahantu nyaburanga mu kureshya ababisura benshi. Imibare itangwa na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi mu Rwanda igaragaza ko ubukerarugendo rwinjiriza igihugu amadolari arenga miliyoni 300 mu rwego rwo kumenya akamaro n'ikigamijwe muri iyo gahunda ihuriweho n'ibihugu by'u Rwanda, Kenya na Uganda mu kumenyekanisha ubukerarugendo. Twatumiye Madame Carmen Nibigira, ni umuhuzabikorwa w'ubukerarugendo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba kandi yigeze no kuba umuyobozi w'ikigo cy'ubukerarugendo mu gihugu cy'u Burundi. Madame Carmel Nibigira, ikaze cyane kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kuba namwadutumiye.
Urakoze nawe kuba wemeye ko tuganira. Mbere na mbere banza utubwire ikigo muyobora gifite inshingano ki?
Ikigo aricyo dukorera mu cyitwa East Africa Tourism Platform cha kimaze imyaka ya 5 turiko turakorana n'ibihugu 5 byo muri kano karere turimo, harimo Burundi, Rwanda, Kenya, Tanzania na Uganda. Tukaba twishinze yuko gisata cy'ingenzi twogiteza imbere mu byerekeye amategeko aturanga kugira ngo dushobore guteza imbere hamwe twese atawusigaye inyuma, no gukorana n'abagwizatunga kugira ngo bashobore kuronka ingene bakorana nk'umuntu nk'akarero notanga umutoro operateur ari mu Rwanda ashobore kumenya ngene ashobora kudandaza u Rwanda gafatanije n'ibindi biri muri Kenya, abari Mombasa canke Masai Mara national parks zabo. Ni kinini novuga ko dukora. Ikindi cya kabiri nk'uko mwabivuze ni ibihugu 3 biramaze gushika ku ntambwe itari nto yo gukoresha viza imwe. Nikaba kandi byumvikanye ko abanyagihugu baba muri ibyo bihugu bashobora kugendera nanira batabanje gusaba batabanje gukenera icuno kwita igisoko cy'urugendo passports, bashobora gukoresha national IDs zabo canke ari abanyeshuri bagakoresha student card. Hama abara dufite aba resident aba muri ino bihugu nk'abantu bavuye mu bihugu bya Amerika mugabo bakorera ngaha bafite papuro biranga bafite ko bashobora gukorera ngaha bagashobora kwidegembya atakibazo badakeneye gusaba viza. Ibyo nabyo bigatuma gisata cy'ingenzi gitera imbere kandi dushobora no kuronka ingene twunguriranya imigambi tugakorera hamwe tubandanya kumenyekanisha akakarere kacu.
Mbere yuko tujya kuri icyo gikorwa nyirizina waruvuze ko mu migambi yanyu nuko mwateza imbere ubukerarugendo mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, mukaba mwifuza ko ako karere kose katera imbere nta usigaye inyuma. Urebye iyi migambi imaze iminsi ishyirwa mu bikorwa, ahanini ni imigambi ihuriwemo n'ibihugu bitatu bitatu aribyo Urwanda, Kenya na Uganda. Ibi hari ibindi bihugu bitari muri iyo migambi. Ese iyo ntego yanyu yo kuvuga ngo mutere imbere cyarimwe nta usigaye inyuma murumva muyigeraho?
Nibaza ko uravye icapere nambere nashaka gusigura nuko igisata cingenzi gifise gitegeza gufashwa n'abakorera ibihugu cyane cyane abaturongoye novuga nk'umucongereza political will irakenewe hama abagwiza tunga nabo ntashobora gukora bonyine akarero nama ntanga ni ukuvuga yuko ibyo bihugu bitatu abari byo Rwanda na Rwanda na Kenya birabona yuko bakoranye hamwe bungukira hamwe bose atawusigaye inyuma nk'akarorero nama ntanga uravye u Rwanda aho rwavuye ugacura naho Kenya aho rugeze mu mico gisata cy'ingenzi birumvikana ko umugwiza tunga ari mu mico gisata akwiye kwigiyegereza abari imbere yiwe kugira ngo akorane ibihugu navyo bitarashika kuri iyo ntambwe ari byo Burundi na Tanzania sino vuga cyane ngo bazo barasigaye inyuma kuko tuguma tubashiramwe mu byo dukora tuguma tubafasha kumva yuko twese turi hamwe ntutworonka imere dukorana kuko iki gisata cacu ni gisata kimwe competition nyinshi kuko sitwe twenyene uravye muri Afrika hari ibihugu byo muri Afrika nk'akarorero igihugu cha South Africa ki imbere ibihugu byo mu Egypt, Morocco, Tunisia biteye imbere aroye turavye competition turimwo kuneza yatubwe twese nuko twokorana kugira ngo umuntu aje muri kano karere ashobore gutembera akaja mu Rwanda akaja muri Kenya akaja muri Tanzania bitamugoye je navyo biva niyo visa duko turasaba ko yorohereza abatemberera ibintu bihugu byacu nuravye ningene tugenda indege zacu zacari zivye cyane uravye n'ibindi tugize urugezo n'ibindi bihugu byo mu Buraya ugasanga ingorane dufise ndushobora kuzitora inyishu twenyine ariko dukoranye hamwe dushobora kuzitorera inyishu.
Tugaruke noneho kuri ubu bufatanye bwo kumenyekanisha ubukerarugendo no kwamamaza ibyiza bitatse ibihugu by'u Rwanda, Uganda na Kenya. Mubona ubufatanye bugamije kugera kuki?
Ubufatanye bugamije kugira ngo ibyo bihugu bitatu byiyemeje yuko bazokorana hamwe. Intambwe ya mbere nkuru yabaye ni uko mu mwaka uheze turafise expo ibera mu Bwongereza, mu bihugu cy'u Bwongereza. Nibwo bwa mbere kuva iyo expo ibyo bihugu bitatu byumvikanye kuja gukorera hamwe, byubaka tunosigura stand bari hamwe, bashira amafaranga hamwe, bavugana yuko aho bazogenda bose bazogenda bajanye kugira ngo bapromotinge destination yacu. Icya kabiri naco iyi poto nayo nyine intambwe yindi ya kabiri iri imbere ni uko ibihugu byavuze kiti okay twese twemeje ko dukorana hamwe ko duteza imbere iki gisata cy'ingenzi muga none abagwiza tunga bazoshobora gukorana gute mu gukorana naho ni ukuvuga yuko no gukora basangira novita information basangira isoko kuko kenshi usanga hariho badafite uburyo bumwe ugasanga rero abangwe barasigaye inyuma. Iyo ni intambwe ya kabiri. Intambwe ya gatatu kandi ikomeye ni ukwerekana cyane cyane kuri abo bose tuko turagerageza guhamagara kuza kugendera ibihugu byacu ni ukubona yuko iyo uje ngaha ataho wimiriwe urashobora kugenda muri Kenya uhejeje ugaca ufata indege cyangwa ibarabara ukaja muri mu Rwanda cyangwa ugafata indege n'umuduga ukaja muri Uganda ukoroherwa n'ingene ushobora kugendera kandi ku biciro bidahenze. Nukumvikanisha rero yuko iyo twese twemeranye gukorana hamwe nuko umuntu wese ahari avuga ati iyo ndonse umuntu ambaza none nje ngiyo nokora iki ushobora kumwishura inyishu ukambwira uti uje muri Kenya urashobora gukora ibi mugabo ndashobora kukubwira ibyo ushobora gukora mu Rwanda ibyo ushobora gukora muri Uganda tukifuza yuko na Tanzania n'u Burundi niyo bashobora kuba bari muri iyi poto dushobora kudandaza ibihugu byacu turi hamwe twese.
Ese habaho ugusaranganya inyungu iva muri ubwo bukerarugendo hagati y'ibyo bihugu bitatu?
Nubwo yuko uraze gisata cy'ingenzi cyane gisata cy'ingenzi kiva kwitwebwe abagwiza tunga umwe wese araraba ati indandaje u Rwanda gusa nta karusho ariko avuze ati ndashaka kugandaza ingagi nkashora gushira ko iyindi noita trip muri Kenya umuntu yomara imisi 5 gusa ukamwongeraho ibindi imisi 5 muri Kenya ukamwongeraho ibindi imisi 3 4 muri Uganda nakarusho kuri wewe ko urahungukira rero novuga yuko inyungu kwese twiboneraho inyungu no kuvuga ko uwo iyongenzi nkuko tubivuga muri kino gisata ingenzi imwe ituma haboneka ubuzi 10 na 10 ubuzi 10 muri kano karere ushoye gutanga ubuzi 10 muri Kenya undi mu wundi buzi umuntu ushoye gutanga kazi muri Tanzania cyangwa muri Uganda cyangwa mu Burundi urumva neza yuko igihugu kigitera imbere cyonyine naka karere kose nibaza ko nibyo twemeranije igihe twavuga ko tugiye muri common market nibyo twemeranije tuvuze yuko turi muri East Africa community nibyo twemeranije uko dufatanya hamwe twese tukadanaza kano karere kacu nka destination imwe
mbere yuko duha ijambo abakurikira radijwi rya Amerika kugira ngo nabo bagire icyo bakubaza Madame Carmen Nibigira hari inyungu zifatika zimaze kuva tuvuge muri izo initiative mumaze iminsi mukora zirimo iza visa ndetse n'ibi bishyashya mumaze gutangiza icyo umuntu umucyongeza yakwita tangible results zigaragara mushaka kwerekana mukavuga ngo dore ibyavuye muri gahunda twatangije nibi kugira ngo nibindi bihugu bigisiye tibirenge cyangwa se bitarinjira muri iyo migambi bibe byabona impamvu ituma byinjira
no tanga akaroriro kambere muvyo duteze imbere kandi dushira imbere muri byose twege tuvuga yuko imbere yuko abantu twebwe ingenzi no natwege nyene twingenzi mu bihugu byacu ushobora gusanga abantu benshi batazi ari umuntu wa muri Kenya atazi ibyo muri Kenya bihari akaroriro ramananga ni turabye akaroriro muri Kenya muri Kenya bafise campaign batanguye haci imyaka mike iyo kita campaign yitwa Tembea Kenya Yotembea Kenya uyu mwaka ibiharuro byavuyemo batweretse mu mwaka uheze wa 2016 nuko Kenya abanyagihugu ba Kenya nibo baba nibo baya bambere batembera mu gihugu cyabo abo nabo ku rugezo rwa 52%
52%
sorry
52%
nashatse 52% ije nazo bitwereka yuko iyo sintambwe ushika ko gucyo gusa ni ntambwe yerekana yuko igihugu cya Kenya cyabanje kubwira abanyagihugu cyababo ati munosa Kenya tembera munosa Kenya jya kuraba ibiri hafi n'iwanyu munosa Kenya kuko sikuja gutembera gusa gutembera bisaba ko urara ahantu bisaba yuko ufungura bisaba yuko uronka uja kugutembereza ugasanga aho ikino kwita touch point yose ifite akamaro imara kari tangible akandi karorero kari hafi nuko tubona ama cross borders Uganda uyu mwaka umwaka uheze nico gihugu cyo muri East Africa cabaye cambere kizanira ingenzi n'abagitemberera muri Kenya ibyo rero byerekana ubucuti bukomeye Kenya na Uganda dufitaniye muri ico gisata cy'ingenzi ico gihugu cya Uganda kiza ubwa kane havuyemo igihugu cya Amerika havuyemo igihugu cy'Ubwongereza havuyemo igihugu cy'Ubuhindi igihugu cya kane ni igihugu cya Uganda muguravye muri kahise Uganda yari inyuma cyane mu gisata cy'ingenzi uravye kuri Kenya ibyo byerekana yuko tubandanije tuza sensitizing abantu tukabwiye tuti imbere yuko muja muri Afrika Sud imbere yuko uja mu bihugu bya kure egera ubanze urabe ibiri hafi y'iwanyu umenye ibiri hafi y'iwanyu ikindi nacyo tangible tubona ni uko ibiharuro tubona batwereka abagendera mu ma national parks duhereye n'akarorero ka Akagera National Parks y'u Rwanda abanyagihugu batangiye kumenya akamaro kuja kuraba ibikoko abanyagihugu abanyarwanda bonyine n'abantu ba muri ico gihugu batangiye kubona akamaro kuza gutembera igihugu cyabo rero nibaza yuko ama tangible examples nayo tuko turavuga
urakoze cyane Madame Carmen Nibigira ni umuhuza bikorwa w'ubukira rugendo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba kuri telefone dufite abakunzi ba radio ijwi rya Amerika hirya no hino nawo bifuza kubaza habibana mwiriwe neza
mwiriwe
uri hehe
yewe ndi gucumbura mu Burundi
ikibazo cya
ikibazo nagomba kuvuga nabonye bitibi uyu yavutse kubijyanye twe twari dusanzwe tuzi igihe uyu muryango w'ubumwe bwa Afurika twari dusanzwe tuzi yuko ari ibihugu bitanu byari bigiye kwishyira hamwe ariko rero ikintu mbonye nenga cyo bagitangaje nuko twumvise yuko ibihugu bitatu ari cyo bigiye gushira kumera nk'uko byo babyishitse hamwe kintu rero no cyane nagize kwa makenga nagomba nje mbaza seka ni kuki ibyo bihugu byo babyishitse hamwe ari bitatu hakacahavamo Uburundi na Tanzania ubwo ntihoba hari ingorane yoba yatuma yoba iri hagati y'ibihugu bitanu byoba bitabona kumwe aca kandi mbaza akabazo kagira kabiri ati none ibi bihugu bibiri byoba byakuwe mu muryango hoba ari impamvu ki bwoba ari uburyo buke bwoba bwatumye buja inyuma cyangwa hoba hariho umugambi yuko boshobora kutwitereza ku buryo twobona yuko nabo badoshobora kujyamwo mu ibyo bihugu ku buryo ko dusanzwe twumva ko byari ibihugu bitanu biri hamwe.
Urakoze Habimana, urakoze Habimana. Madamu Nibigira, amagambo make cyane.
No, mwishura ko ndamuhumurije cyane yuko twebwe ibihugu bitanu nta kirahinduka. Ibyo bihugu bitanu bibandanye bikorana mu yindi myinshi imigambi myinshi cyane. Igikuru ni uko amenya yuko ibyo bihugu bitatu arizo byagiye imbere birindiriye ko ibindi bibiri bibasanga aho bazaba bagejeje ikivi. Novuga ndavye na niyo single tourist visa imaze imyaka itatu, ibyo bihugu bindi birazi ko iyo single tourist visa ihari. Twebwe tuguma tubabwira akamaro kayo, tubereka aho intambwe abandi bamaze gushika ko nta wuvuga ngo umwe arasigaye inyuma canke uwundi ari imbere ngo yarasizwe. Igikuru ni uko abo bari muri ico gisata c'ingenzi sentane kubarongoye ivyo bihugu, ivyo bihugu navyo ni Tanzania n'u Burundi, babona akarusho bakavuga ati twegera abandi tujane nabo. Yo si isinovis kuvuga ko byinshi kuko turavye akazi dukora, tubandanya tubahimiriza, tubandanya tubahamagara mu manama dukorana. Ibyo bihugu bitatu navyo byagiye imbere, turabishigikiye kandi nibaza ko ari intambwe nini bariko barashikako. Tukivuza ko muri kazoza kari hafi abo bana nabo bazokwegera tugakorana hamwe twese nk'ibihugu bitanu.
Urakoze cyane. Reka dufate na Benjamin. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe Benjamin.
Ndabanza gushimira iyo gahunda ya vizimye kuri ibi bihugu bitatu byiza. Ikibazo cyanjye rero ndaza kujya ku kijyanye na ikotuwabiri. Hari uburyo bafite, hari ingamba bafite zituma ubwo bukerarugendo bw'ibyo bihugu bitatu buza kungukira abaturage baturiye ayo maparike ndetse na parike ubwazo. Ko nko mu bijyanye na n'ibyo byose by'ubukerarugendo, uko parike uko igira abantu benshi, ni nako ibinyabuzima byagakwiye kuba bikeneye konservasiyo iri hejuru. Hari izihe ngamba uretse gusa wenda mbishije yibanda cyane ku bashoramari bari muri iyo sekiteri, ariko agarutse atwereke n'inyungu biza kugirira urusobe rw'ibinyabuzima byacu nk'akarere muri rusange. Noneho atwereke ubwo buryo ndetse atwereke n'umusaruro biri buzire abaturage, cyane cyane abaturiye aho hasurwa, aho hakorera ubwo bukerarugendo. Aho ubundi ni byiza rwose, turabishima.
Urakoze Benjamin. Madame Carmen.
No, mwishura yuko ndashima cyane ko ikibazo kibarijwe n'umuntu aba mu gihugu cy'u Rwanda. Nibaza yuko muravye imigambi y'abarongoye igihugu cyanyu, murashira imbere cyane cyane ibyerekeye ibibakikije. Conservation, national parks ni ikintu gikomeye cyane. Ndibaza ko tourism iki gisata cy'ingenzi na conservation mu Rwanda bigenda bijyanye, nta gisiga ikindi. Hama akamaro kava muri tourism biva mu mafaranga bivamwo bifasha communities ziba muri hafi y'ayo mapark na national parks, kandi bigatuma bitanga n'akazi bibakura no mu bukene. Nibaza ko igihugu cy'u Rwanda muri imbere cyane muragi ibihugu bindi byo muri kano karere, hariho byinshi abandi bakora bigira ko. Kandi ndashima cyane ndavye abo dukorana muri igihugu cy'u Rwanda, kuko ikintu cyose dukorana cyama gifise aho kigamije kijanye ku banyagihugu, kuko kigisata nico teza imbere abantu bamwe ngo gisiga abandi inyuma. nibaza ko ikibazo cha cuko tubandanya dushira imbere ibidukikije kuko tutabifise nta ntacu twaduse turata ntacu twaduse tudandaza kandi nta abantu boza kutugendera nibaza ko kuri kuneza yacu twese dukora muri kino gisata tubandanye tubungabunga ibidukikije kandi tubandanye duteza imbere abo babiba hafi kugira ngo umwuga wacu n'akazi kacu kabandanye kabaho ejo.
Urakoze Madam Carmen Nibigira. Reka dufate na Kamea mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Burundi. Burundi.
Ikibazo cyawe.
Ego, jewe mbo amasengano yifite aya mbere ya sengu n'uyicura. Nayo masenga yuko usanga ariko no kwita amacakubiri. Ibihugu bimwe kandi tutaje kuri mu karere kamwe ugasanga ariko barafata imigambi ukwabo. Ariko twari gufatira imigambi hamwe. Icyo ni kibazo cya mbere n'amasengano yifite. Kabiri nagira mbaze uwo mudame mu busanzwe ni Murundi kazi namwumvise arazi ko aha mu Burundi dufite ibintu byinshi twarata twoshyira natwe ku isoko kandi twodandaza. Hariho parike Ruvubu, hariho surufe ry'inyiri iri mu Burundi, hariho Tanganyika, amazi meza mu bihugu byose nibyo dufite amazi meza. Ibyo byose ni ibintu twala twe twarata none nk'Uburundi kazi kandi ari muri iryo shyirahamwe ariko afashe iki Uburundi nabwo kugira ngo burabe ko bwokwiyunga n'abandi nabwo bushobore kudandaza ibyo bufite mu bidukikije. Murakoze twabatwaro.
Urakoze Kamea. Madame Nibigira,
nibaza ko namwishura. Murakoze cyane kubona muntu amagaye ngo ndi Umurundi kazi kandi nibaza yuko icyo kibazo cyanyu kirumvikana rwose. Inge manze nishije cha kabiri ubuti dusize byinshi byo kurata, dusize byinshi byo kwerekana. Ego ndabizi cyane ko dusize byinshi byo kurata. Urundi ni igihugu gifite byinshi twokungura abandi muri kano karere kugira ngo duteze imbere ibyo dukora. Mugabo mu nkundire nsubira inyuma ndababwire yuko igisata cy'ingenzi nico gisata cyonyine nibaza ki demokratike. Umucungereza democratic process umuntu wese ahaja gutembera cyangwa ahaja gufungura cyangwa ahaja kurara niwe afata ico niwe arondera ico ashaka kuja atamuntu amufashe ko inkoni cyangwa amufashe kugitsura. Nibaza yuko igihugu cy'u Burundi ni kuneza yacu yatwebwe tubanza gukuramwo ingorane zituma tudashobora kuba turi imbere nk'abandi. Muri ibyo navyo igihugu cacu kiracafite ikibazo cy'uko umwene abantu bashika mu gihugu viza yacu iracagoye kuronka, iracanazimvye, indege zidushikana mu Burundi ni nke canke zishikayo na ni zirazimvye cyane kurusha ibindi bihugu bimwe muri kano karere. Hama ica gatatu nk'uko mubizi umutekano na image y'igihugu irahamagara cyane abaja gutembera muri ico gihugu. Iyo abantu babona amasanamu canke bakumva ko ibintu bidashobora kuba byo borohera kugenda aho hantu bafuma bafata bakaza ahandi hantu. Nibaza ko ibyo bintu byose tubishize hamwe no kubiraba novita mu gisata cy'ingenzi ko ari byo bikomeye. Ica kabiri naco ntavyo amacakubiri canke mu bihugu bitatu byari imbere ibindi birebire byarasigaye inyuma. Nk'uko nabivuze ibihugu bitatu ari byo Kenya na Uganda n'u Rwanda byicaranye n'ibyo bihugu bindi bibona ibyo bindi bifise ibyashatse ibibazo biteza kuja kwiga babona bafise ingene bakiriko baraja kuraba iwabo ibyo bokora abo bandi bagakeka twe tugende imbere niyo mwashikaho mubona ko gushobora kudusanga aho turi tuzobananyura urugendo ruhamwe. Inzeruka n'inzeruka mbona umengo ntaco tuzoba turiko turashobora gushika ko tutari kumwe twese. Nibaza yuko ibyo bihugu bitanu tubandanya tubishimikira ko yuko twese hamwe tuzokunguka turi hamwe twese.
Urakoze cyane Madame Carmen Nibigira. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Terence wiriwe neza. Uri hehe? Ikibazo cyawe. Arakumva.
Kwenye nagamba ni kwenye Uburundi, kwenye juu cha Kenya, Uganda na Uganda imadai ya kwenye juu kirembere kuko Uganda ni imadai kufanya ni akubiri kwenye visa unao baiko akole la amevira kirembere kwa kirembere aliko Uburundi na Tanzania kwa umenga lukuu ba kadi kwa kwa na mwigi vitomo ubunifu Uburundi aliko mimi sokola mo mukiri mukiri changu. Umugambi w'iterambere amaze gukora nitubira imigambi ishobora guteza imbere ibyo bihugu byose twari bitanu bamaze gukorera hamwe. Murakoze.
Urakoze cyane Terence. Bwana Carmen Nibigira wavuze ko ibyo bihugu nubwo ahanini bitari mu masezerano yagiye ashyirwaho umukono n'u Rwanda, Uganda na Kenya, akenshi ngo biratumirwa mu manama atandukanye kugira ngo byitabire. Iyo muhuriye n'intumwa zihagarariye tuvuge u Burundi na Tanzania, bo bababwira ko impamvu zituma iyo migambi batayijyamo ari nk'iziyi?
Murakoze cyane. No kuza ko icyo nashaka gushimikira ko byikuru nuko igihugu cyose gifise icyo nakwita plan cyangwa strategy cyangwa policy yacu. Igihugu cyose kivuga ati twege tubona ko kuneza yacu no kuneza y'abanyagihugu twiyemeje gukorana n'abandi kugira ngo dutoshike kuri iki n'iki n'iki n'iki. Rero ibyo bihugu bibiri ari Burundi na Tanzania, Tanzania noshaka kubanza gusigura yuko bobo igisata cy'ingenzi kiyakomeye kandi kiyateye imbere, kandi barakorana abagwizatunga b'Abatanzania barakorana abagwizatunga b'Abakenya, abagwizatunga b'Abakenya barakorana abagwizatunga b'Abatanzania, kuko byinshi uzavye baranasangiye n'ibyo bateza gukorana. Nk'ubu turavye abadandaza ama national parks yo muri Tanzania n'Abatanzania barashobora kudandaza muri Kenya bose hamwe. Mugi kikuru nuko imigambi igihugu gifata na novuga na decision igihugu cyose gifata ifata ituma ibintu bimwe bimwe bishobora kuja imbere, ibindi bigamera nk'ibisubira inyuma cyangwa ibindi bigahagarara bitari iyo biri kubiraca. Muri kino gihugu rero muri no migambi yacu dukora, igihugu cyose kiza gifise imigambi yacu. Hariho abavuga ati twege twashatse gukorana, ari ibyo bihugu bitatu byadecize gukorana hamwe tugende imbere tubandanye, kandi babikorera hamwe mu byo bafatanya nane cyane mu mafaranga bashyiramo na nane cyane mu mwanya bashyiramo. Ibyo bindi naho bize mu nama abagwizatunga barabandanya bakora mugabo igihugu nico gifise ijambo rya nyuma ku mugambi yaho igihugu cyose kigamije. Nibaza yuko dukwiye kucumvikana ko kuko ntako ibihugu byacu bimwe bintu nk'u Rwanda na Uganda bibandanya bikorana, iyo migambi iteza gufatana ibyo bihugu bibiri bikavuga ati tuzokorana kandi tuzungukamo muri gutya na gutya na gutya. Rero igihugu gifashe decision ikavuga ati twebwe gushaka kuri iki kinyuwe single tourist visa Tanzania n'u Burundi ntacyo barabivuga ko turarindire ko batubwira, cyangwa niba bafata imigambi iyo migambi nayo izosanga aho abandi bagezeje. Nibaza yuko ariyo nyishu n'umuha.
Hanyuma se muri mu biro byanyu aho mukora ibijyanye no guteza imbere ubukerarugendo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, hari ubuvugizi mukora cyangwa se mujya mugerageza kwegera abashinzwe gufata ibyemezo muri ibyo bihugu kugira ngo mubagaragarize ibyiza biri muri gahunda mufite n'akamaro ko kuba nabo bakwinjira muri ubwo bufatanye?
Noshaka gusigurira abari ko baratwumviriza ko cyane cyane akazi kacu twebwe East Africa Tourism Platform, akazi dukora no kwicarika mu kibanza kimwe abaserukira ibihugu aribo nita policy makers n'abagwizatunga bari muri public sector, bakwicarana hamwe bagatora inyishu y'ibibazo bibaraba mu byerekeye icyo gisata kigenze. Akarero notanga nuko iminsi yose amanama dukoresha ibyandiko twandika bivuye mu biro byacu twama twerekana novuga akarusho ko gukorera hamwe. Iyo single tourist visa twerekana inyungu ibyo bihugu bihungukira, twerekana yuko mu kugurura imipaka kugira ngo indege zishobore kugenderanira hatari mu kibazo ibihugu aho babyubitse byo byungukira ko nk'akarorero nk'igihugu cya Uganda nk'uko twese tubizi ntikigira indege yabo. Uno munsi iyo aba Kenya na Uganda ariyo KQ ya Uganda ya Kenya hamwe na Rwanda ya Uganda
Rwanda
bidafise indege ziza Uganda, icyo gihugu kiba kiri mu bibazo bikomeye cyane. Mugabo ntitwovuga gusa yuko ari icyo dukora mu kwerekana ibyo icyo gisata gishobora gushikako, ni ukwerekana osi icyo abanyagihugu bahungukira kuko aba policy makers abo batwara ibyo bihugu batabona akarusho umunyagihugu akuramwo muri icyo gisata cy'ingenzi mu byerekeye akazi mu makori ariho mu ma taxes ariho muri investment the opportunities ibyo bihugu bihakuriramo nibo kumva cyo turakora twege tubandanya imisi yose duhimiriza twerekana akadorero gashimitse ko gukorera hamwe twungukira hamwe twese gutorera inyishu z'ibibazo duturaba twese tuzohungukira hamwe no gufashanya nk'igihugu cya Kenya nk'uko twese tubizi kiri imbere kirateye imbere cyane nico gituma abanyagihugu abakozi babo bashobora kuza gutanga ubuzi cyangwa bakigisha abandi muri kano karere ibyo bihugu bindi byo haboneraho kugira ngo bishobore kwiga cyangwa bigire ama corporation cyangwa bilateral agreements kugira ngo bishobore gutera imbere akazi kacu East Africa Tourism Platform nukwama twicara hagati yabo bantu kugira ubicarike bumvikane bashike ku masezerano kandi ayo masezerano bayashikeko.
Urakoze cyane Madame Carmen Nibigira. Kuri telefoni turi kumwe kandi na Stanislas Mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ubu ndi mu Rwanda.
Ahagana
mu Rwanda. Mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo.
Gabanya radio yawe, gabanya radio yawe Stanislas.
Ndi mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo.
Yego, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Rwose igitekerezo nge nagira ngo mbahe. Nge nagira ngo mbashimire ibikorwa byiza mutugezaho. Nshimira n'umutumirwa kuko muri abantu beza cyane mutugeraho tutabasha kuba twagera. Rwose Imana ijye ibongerera, murakoze.
Turagushimiye. Nta kibazo ufite?
Nta kibazo mfite, nagira ngo mbashimire rwose.
Urakoze cyane Stanislas. Madame Carmen Nibigira, warukomoje kubijyanye n'indege cyangwa se uburyo indege za Kenya n'u Rwanda zorohereza abatuye akarere kugira ngo babe batembera uko babyifuza, ariko nanone hari ikibazo mumaze iminsi mukurikirana kijyanye no gusaba ko ibihugu bitandukanye byafungura ikirere cyabyo kugira ngo bizagabanure ibiciro by'ingendo z'indege. Icyo kintu cyo mukigeze he?
Icyo ni kibazo gikomeye kandi tubandanya tushimikira ko notanga karorero mvuga nti ibihugu byacu muri ibihugu byacu byo mikano karere imigambi twiyemeje nuko twugurura imipaka yo hasi amaborders yacu. Uravye Tanzania, Kenya, Uganda n'u Rwanda, imipaka yacu yuguruye 24 hours. So
amasaha 28.
Ego 28. Kubera iki ivyo navyo bitoba biza co kimwe ihagaze mu kirere? Rero ico kibazo ni si kibazo gito cane kuko hariho novita bamwe bakibandanye bibaza yuko ugugaye imipaka ukareka indege yawe gusa akaba ari ikorera muri kano karere ntagira ubundi bugurira umuhora ngo babandanye bakora cyangwa bateze imbere icyo gisata. Harimo ibibazo mugabo icyo twifuza kumenyekanisha kandi tubwira abaturongoye kandi tubwira abo badaba abo dukorana bose nuko iyo tumaze gufatanya imigambi yuko duteze imbere kino gisata cy'ingenzi cyane cyane n'ukugwizitunga muri kano karere nuko tworaba isoko akano karere kacu gakoreramo. Nanze urugezo kuva aho batanguye kugurura amabarabara twarabonye akarorero yuko ama coach companies, ama buses, ama atwara abantu asigaye ariyo atwara abantu benshi uraje ku mabarabara yacu. Mugabo ubu uye tugeze mu kirere ugasanga ikiro biracari byinshi cyane bituma abantu badashobora kwibigenza uko bashoboye cyangwa ugasanga hari indege imwe cyangwa ebyiri zitagukundira gufata inama mu gatondo ukayikorera i Nairobi ku mugoroba ugasura kurara i Nairobi. Ibyo rero bikaba arimo ibibazo. Icya gatatu gikomeye dusaba abaturongoye kandi dusaba abafatira imigambi ikomeye muri kano karere ka East Africa ni ugutangura kwiyumvira yuko abanyagihugu tubandanije tubahotora tubandanije tubasaba kuriha amafaranga menshi atari bo bazokungukira nibatanga ibiciro biboneka nk'uko twabibonye muri European Union kuvaho indege nka EasyJet zose zatangiye kuza ibiciro byaramanutse abantu batanga kuba benshi nibaza ko itwa dukwiye kuraba inyene duharura inyungu yova mu isoko rinini East Africa itanga uno munsi. Nibaza ko batoba bafite ibibazo by'amakenga ngo bazoca baburiramo kuko twarabonye yuko kuva aha ma KCB yatanguriye nko mu karere nko muri Kenya na Mpesa itanguye nta mabanki yugaye ahubwo byabandanye bikora habikorana hamwe tubandanye rero dusaba yuko ico kibazo cigwa kandi gatoyego inshuro akirikare
nibaza ko ari nabyo birimo biganirwaho mu nama ibera I Kigali ijyanye n'iby'indege aho bagerageza kumvisha ibihugu bya Afrika kubahiriza ibyagezweho cyangwa se amasezerano y'iya Muscro
mu gihugu amasezerano ya Muscro barayashyize ku ibikono byo bose mugabo uno munsi ababikurikize n'ababikora ni bake ntanze urugezo urazi ibihugu byacu byo muri kano karere Tanzania nicyo gihugu kigorana kugurura ibirere byayo ngo izindi ndege zo muri kano karere zishobore kwakorera ibyo nabyo bituma bigora aba ingenzi bigora abagwizatunga mugabo nitwovuga gusa ko ari Tanzania gusa n'igihugu cya Kenya turacyafite byinshi tuyinegura ko kuko ituma n'ibindi ndege zindi zashaka kongereza icyo ni ukwita frequencies indege yahuriza kabiri bakayankira kwiza ari indege ya gatatu canke ya kane ku munsi ivyo navyo bituma rero twege tukora muri kino gisata tuvuga tuti ahubwo kumvura ahubwo mwugurure mipaka kumvura ahubwo mwugurure ibirere kugira ngo aba batugendera babe benshi abatugendera bashobore kuza bitabagoye kandi abatugendera bashobore kuza ngaha ayi amafaranga bayashyire muri y'amahoteli bashobore kuronka aho bafungura heza bashobore gusiga batanze nuvuga akarusho ku munyagihugu wese azoshobora kubona yuko igisata cy'ingenzi gifite akamaro mu buzima bwiwe
hari ijambo ejo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ngo birababaje kubona nk'indege zikora ingendo muri Afurika ugasanga zikoze transite mu bihugu biri hanze y'umugabane wa Afurika
kuriye cyane kuje no kure ndamushigikiye cyane naza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ivyo yavuze ari byo hariho benshi tukibana yatubibona umuntu akabanza kuja muri mu bihugu by'iburayi kugira agaruke muri Afurika niturinde no kuja no kure turaje n'ibihugu byacu byo muri kano karere ugasanga igiciro cy'indege kuva Nairobi gushika Entebbe Uganda niyo nico giciro ca mbere kizimbye uraje ku indege itamara n'isaha rero utanze urugezo ugasanga indege y'umuntu Nairobi imutwara Uganda urazi nk'umuhugu by'Iburaya iyo ndege yo kuri umuntu mu gihugu cy'Ubwongereza akamutwara mu gihugu cya Turkiya ugacura abaho biba biri urazi distances naho bihuriye nibaza ko twadusaba abaturongoye cyane cyane abaturongoye kuko iyo si migambi iva muri mu bagwizatunga abagwizatunga babandanya bakora mu ngaboroherejwe n'aba twara ibihugu byacu ari bo bafata ayo mategeko ari bo bafata izo ngingo kugira ngo zorohereze igihugu igisata cy'ingenzi
iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga aho uyu munsi turimo kuvuga ku bufatanye hagati y'ibihugu by'u Rwanda Uganda na Kenya kubijyanye no kumenyekanisha ubukirarugendo no kwamamaza ibyiza bitatse ibyo bihugu mu rwego rwo gukurura ba mukira rugendo mu karere umutumirwa wacu ni Madame Carmen Nibigira numuhuza bikorwa w'ubukerarugendo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba kandi yigeze no kuba umuyobozi w'ikigo cy'ubukerarugendo mu gihugu cy'u Burundi kuri telefone turi kumwe na Etienne mwiriwe neza uri he
ingaha ibijumbo
ikibazo cya
kumi mafutse kuma kanya nawe gushimira ibihugu bya Kenya Uganda na Kigali bubo bile menye ya mashinda ya kugira ngo boroheze ne bunge hanze kugira ngo bige bihugu ari ngushi muri bihugu na kubide ha kandi bifite intege ya kaise keza kaise kaikeza ni bihugu kweri bikura tiri imbere mu bya demokrasi nene ni bihugu uriko araba ubukungu bwabyo n'ukuri nta kubya ndepi de grara ke ni bihugu mengo n'ukuri biriko biragira so no kromeri bredasu ubutunzi biriko baraba batibwire neza rero nkabata umutumiye guki u Burundi na Tanzania byavuyemo zino si babakarishijemo kukingira nta kuntu bonge afatiye kuri ibintu byabaye mu Burundi urabona abantu b'incabyenge benshi barahunze
Etienne uretse gatoya nta gihugu gikumiriwe kwinjira muri ubwo bufatanye ahubwo ni ubushake bw'igihugu ku giti cyacyo kugira ngo kibe cyakwinjira muri ubwo bufatanye nta ngufu ziriho nta muntu bahatira
ego murakoze ego muri karaba ubutunzi ubwo nibaza ubwo nibwo byamo ku Burundi burema urana igihugu kwitaraka igihugu nta ubutunzi bwaho buragaragara kandi biterwa n'abantu ibintu bya politiki kize politiki usanga igihugu imyaka cumi ihetse itanu ihetse gusubira mu njyane ugasanga abantu b'incabyenke bari guteza imbere igihugu bagiye hanze ugasanga ibintu by'amatora imaze gushika abanyagihugu no kujyana bapfa ubuntu nyine gutya busa ugasanga n'abagiye ku butegetsi kugira ngo bati batunganye igihugu ugasanga nabo nyine yishinze kuduga amatwi mu gasekebuye mudaki.
Ikibazo ushaka kubaza ni ikihe Etienne kuko urimo uravuga ibintu byinshi bisa nkaho bitajyanye n'ibyo turimo kuvuga urashaka kubaza iki? Etienne ntago turimo kukumva neza. Ego.
Na mitayo wasaho kugira ngo umuntu yinjire kandi nawe igihugu bitagiyemo ntibyashaka kugira kubera ubutunzi bwabwo umengo buragoyagoya ntibwatsiniye amakori cyangwa ibintu bisaba kuru integration.
Urakoze cyane Madame Carmen Nibigira. Ikibazo cya Etienne kirasa nkaho kivanze ariko asoje abaza ngo hari ibisabwa kugira ngo igihugu kibe cyaba umunyamuryango muri ubu bufatanye ibi bihugu byatangije.
Niyaza ko ndamwishura ndambwira yuko Burundi buri muri ico gisata buri muri East Africa Community. Burundi ntibigeze buvamo, uracyari muri East Africa Community. Igisata cy'ingenzi cyo cyonyine ni nk'uko hariho ibisata byinshi, hari ibyerekeye amashuri, hari ibyerekeye kugwiza itunga, hari ibyerekeye transport, hariho ibisata byinshi twese turiko turaba ingene dukorera hamwe. Mugumva igihugu cyose nk'uko mwarimu uheje kubimusigurira nicyo gifata ingingo iteza imbere igihugu cyayo n'abanyagihugu bayo. Gusha kuri isaha Burundi kwico kecerekeye kuguhuda kwegera abandi ngo akorere mu byerekeye ingenzi, nibaza ko atavyinshi turabona biva mu byerekeye Burundi. Ego abagwiza tunga barabandanya batubwira yuko bashaka gukorana kandi babandanya bakorana, mugabo urumva imigambi nyinshi ntishobora gufatwa n'abagwiza tunga gusa, abarongoye igihugu nibo babanza gushika imbere bagafatanya igo rugendo. Kuko sinuvuga ngo gusa no kubivuga mu majambo, no kubivuga no mu masanga no buryo byo bihugu bitatu navuze Kenya na Uganda na Rwanda bishyira amafaranga hamwe bigakorera hamwe bigashira abagwiza itunga hamwe bigashira abo bose bafite iyo migambi gukorana hamwe babandanya bakorana. Rero Tanzania n'u Burundi bidashoboye gufatanya n'abandi ngo babikore mu mvugo no mu ngiro, murumva yuko tugifise urugendo runini tuzokora n'ibyo bihugu bibiri.
Urakoze cyane Madame Carmen Nibigira. Reka dufate na Inosa mwirwe neza. Inosa uranyumva? Ikibazo cyawe.
Ikibazo cyanjye natwe yumvise kenshi yacishiwe kubera nayo yumvise ngo n'Uburundi ngo yabukuyemo muri ibyo bihugu bisobanu bya yasi kubera ko numvise birimo nta cyinshi nabaza nicyo kibazo nature ndake nayo yumvise ngo cyarakumiriwe none yumvise ko itakumiriwe nta cyinshi nakurirwa ndabivuga ko.
Urakoze cyane Inosa. Madame Carmen Nibigira, mu bijyanye n'ubukungu cyangwa se umusaruro w'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ubukerarugendo bufata uwuhe mwanya?
mubijyanye
n'ubukungu bw'igihugu cyangwa se ibiteza imbere ibihugu ubukerarugendo bufata umwanya wuhe mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba tuvuge ugereranije n'ubuhinzi cyangwa se n'ibindi
nibaza ko dushize hamwe ibihugu bitanu byo mu kano karere ntakuyemo n'u Burundi nibaza ko ico gisata cingenze ico ca kabiri mu bihugu bimwe bimwe tutarinze no kuja kure igihugu nka Kenya canke nka nk'u Rwanda ico gisata kirakomeye cyane kuko turazi ivyo muri Kenya dushobora kuvuga nko ibiharuro byabo gisata cingenze kiza mu kibanza ca kabiri igihugu cy'u Rwanda nico kimwe biregereye cyane ubwa mbere cyangwa kabiri nibaza ko urazi ngene twese dukorana ni kunyungu ya twebwe twese ko tubandanya cyo tugiteza imbere kandi ico gisata cyonyene no vuga gituma abantu baronka akazi abantu bava mu bukene kandi uravye amafaranga abantu babishiramwo kugira ngo gitere imbere iyo ahageze inyungu ishikira benshi kandi kigira akamaro abantu benshi ico nico n'utuno sigura kugira ngo abarongo ibihugu byacu ari bo ba making a decision akomeye umve yuko atari gisata cyonyene kiraba abaza kutugenda cyane abava mu bihugu bya hanze bonyene
kandi
ikibanza gikomeye
kandi rimwe na rimwe abo baza gusura igihugu akenshi usanga ari n'abashoramari bagira muri icyo gihugu bakagikunda bagafata n'icyemezo wenda cyo gushora imari muri ibyo bihugu
ego cyane cyane gose kuko ingenzi no munsi ishobora ko ije gusa ije gutembera ejo izogaruka ari umugwiza tunga investor uno munsi aza kugendera ibihugu byacu afite imyaka 21 22 ari umu backpacker afashe isakoshi adafite amafaranga menshi mu myaka 10 azogaruka ashobora kuba afite uburyo bwo gutembera n'umuryango wiwe n'abana biwe mu myaka 20-30 azogaruka afite iminsi myinshi yo gutembera ni gisata rero usanga gifise novuga ngo imiryango myinshi yugururira abanyagihugu bacu ibihugu byacu mu bugingo bwose bw'ubuzima bwacu si gusa mu byerekeye kugwiza itunga ni byerekeye kwigisha ni byerekeye ubuvuzi ni byerekeye ushima novuga nti nico gisata cyonyine usanga gifise byinshi kizana kidasabye byinshi ushiramo
urakoze cyane reka dufate na Cedric mwiriwe neza buri he Cedric
ndi muri Mozambique
muri Mozambique na mahoro
nagomba kubaza uyu mutumirwa na agahombo ni nakaye kagiye kuba akahombo ni bagiye kuba kanini ku munyagihugu muto wo Burundi cyane umunyagihugu muto wo Burundi agiye guhungukira iki muri ibyo bibi nashakaze kuntomorera ikigiye gukurikira akabazo nayo mfite kandi nombise bakishije akabazo kandi sana komera kwe
urakoze cyane madame Carmen wagerageza gusubiza icyo kibazo
novuga yuko agahombo kanini nibaza ko Burundi na Tanzania tubona nuko uko ibindi bihugu bitandanya bije imbere nuko bibandanya bishira hamwe uburyo bwavyo uko butandukanye nkuko muvyumva igihugu ca Kenya imyaka irenga 40-50 kiri muri ico gisata igihugu cy'u Rwanda kikaba ari gishasha muri ico decade y'ingenzi igihugu ca Uganda naco kikaza kitegereje bindi iyo abantu rero bafashe urugendo ari hamwe muruvyumva neza kubashika kure usigara inyuma nibaza yuko bimugora mu agitangura canke amasoko ashobora gushikirako ari make cya gatatu nuko uravye cyane aka kazi dukora ibihugu bimaze kuja hamwe bigashira hamwe uburyo kandi bikaja kubwira abari hanze bose ko byuguruye kugira ngo bikorane hamwe byungukire hamwe kenshi uri agahugu gato cyangwa igihugu kimwe cyonyene ushikira abantu bake akarorero notanga kugira wumve ingene tubisigura nk'igihugu cy'u Rwanda gishobora kuba gifise abakigendera bake urazi igihugu cya Kenya mugabo iyo bigiye ibyo bihugu bibiri ari hamwe guteza imbere ico gisata cy'ingenzi Kenya n'imyaka kimaze kikora ico kimugo muri uwo mwuga gituma umugwiza atunga mu Rwanda ahaboneraho akahigira akashikira amasoko atashoboye gushikira ejo kandi no mu Kenya agashobora gushikira amasoko petete atashobora kwa yafite kwa mu Rwanda ashobora kuhajamo nibaza yuko akarusho nuko abandi bavuga ati tukorane hamwe tugende hamwe kandi ejo tuzotera imbere hamwe twese abo basigaye nyuma nkuko mu byumva bizoba bigoye mugabo tukibifuza yuko batahoteba cyane kugira ngo bashobore gukorana n'abandi.
Urakoze cyane. Reka dufate na Leo. Leo mwiriwe neza?
Ndiye ku ishuri rya America.
Uri hehe?
Makamba mu Kayogoro.
Ikibazo cyawe.
Ngo mu cyama ke dewe hamini hanini nashaka gushimira uwo mutumire mwagize ni mu gihe gisata cye cy'ingenzi ngaha mu Burundi nta n'ikibazo. Mbona ariko kimwe gutanga igitekerezo nashaka kuvuga navuga nti bakore nyene n'ingufu kugira barabe ibyo turataha mu Burundi bice ku rwego rw'ibindi bihugu n'ayandi hoho ndumva yuko uko ari karabisigura je byanyize ubuntegereje yuko nawe badogira ikintu gikomeye cyane aha mu Burundi kugira ngo ntitugume turi inyuma kandi dufite ibyo turata byinshi. Murakoze.
Urakoze cyane. Hari icyo wavuga kuri ibyo bitekerezo bya Leo? Madame Carmen.
No mushigikira mvuga nti igisoraje ngenzi imbere yuko tubanze gukorana hamwe twese igihugu cyose kibandanya gikazanya kugira ngo gikore kugira ngo kironke ivyo kirata kandi kishoye kudandaza ivyo kiko kirarata yaba Rwanda yaba Uganda yaba Kenya yaba Tanzania n'Uburundi basubiyemo kandi ashimikirako kuko ibihugu ko ari bitanu nibisa ibyo bihugu bitanu bise byinshi bishaka kurata no kudandaza bidasa mugabo nushobora kudandaza ikintu ku isoko utamaze kugikora ngo ushe gukirata ushe kuja kukidandaza hama ngucunguke ko rero ugasanga ivugu imwe bimwe biri inyuma ku neza yavyo no kwegera abandi bakabandanya bashobora gukorana kandi bakigiraho kugira ngo ejo niyo twaja guronka ibyo turata turi hamwe twese umwe wese azokunguke ko ivyo nibaza ko ni ibintu bisanzwe ni no vita rules of the game umuntu wese muri business dushobora kuja ku isoko twese dufite amatomati turata mugabo nje nkabanzi nyine ndayadandaza nkabanzi nyine ndayavugira ko neza haro nkaba abanshorera mugabo we twicaranye udashobora kuyadandaza rero igihugu cy'u Burundi igihugu cya Tanzania igihugu cya Kenya umwe wese ariko arakora kugira ngo ashobore kuronka icyo adandaza kimwungukira kandi kizomunguka ejo na higa ejo.
Urakoze cyane Madame Carmen Mukanya. Turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi, ariko dutangira ikiganiro wigeze kuvuga ko ubukera rugendo hagati y'abatuye akarere ka Afrika y'Uburasirazuba burimo kugenda butera imbere. Watanze urugero rwa mukerarugendo b'Abagande basura igihugu cya Kenya. Ubugande bukaba buri ku mwanya wa kane mu bihugu bisura cyane igihugu cya Kenya. Ese mu bijyanye no guteza imbere ubukerarugendo bw'abatuye ako karere bagasura ibihugu bigize ako karere, niki murimo gukora kugira ngo mu buteze imbere?
Igikuru cya mbere ni kubanza gukuraho novuga ibigora kugira ngo dutere imbere. Nk'uko mubizi si abantu muri kano karere twababaye miliyoni 160 na zingahe, abantu benshi gushika kuri ino saha ntibagira amapasiporo. Ikintu cyonyine kibaranga ni ukugendera kuri national ID cyangwa karangamuntu zabo. Rero icyo cya mbere ni kubanza gukuramo mukikavamo inyishu kugira ngo abantu umuntu wese ashobore kwidegembya. Wifuje kuja muri Tanzania ejo uri mu Kenya, ikintu cyo yinshobora gukoresha ni passport. Ariko igihugu bitatu byarumvikanye yuko umuntu wese afite ID aricyo no kwita karangamuntu yu arashobora kwidegembya agenda muri ibyo bihugu atakimugoye,
cyangwa se karita y'ishuri
cyangwa ikarita y'ishuri. Ibyo bihugu rero bibiri by'Uburundi na Tanzania biracari inyuma kw'icyo kintu. Icya kabiri, ibihugu bitatu byashitseko nuko byerekanye yuko bishaka kumenyekanisha ibihugu byabo mu bihugu byabo nyine ku banyagihugu byabo. Igihugu cya Kenya nicyo cyari imbere, nuko nabivuze bise cyatanguye icyo kwita campaign yitwa Tembea Kenya, haciye imyaka irenga 7-8 aho abanyagihugu babo abagwiza tunga bahimiriza abanyagihugu bo ngaha gutembera igihugu cyabo babakabaha n'ibiciro bitazinge cyane kugira ngo batembere igihugu cyabo. Ije nazo Rwanda na Kenya na Uganda byarabitanguye umwaka uheze. Rwanda nibaza ko bari mu Rwanda bo bivuga barabizi baratanguye campaign yitwa Tembera Rwanda muri Uganda batangwa nabo nyene campaign yitwa turamburwa Uganda ije nazo bishimikira kuki kugira abanyagihugu imbere yuko muja kure imbere yuko muwanza kuja gutembera mu bihugu bya kure banza mutembere mu bihugu byanyu murabe bihugu biri muri kano karere hama namwe mumve yuko mufise uruhara muri kimwe gisata kuko uraye mu hoteli ufunguye ahantu umudugu gutwara souvenirs ugura utahana muhira ibyo byose bituma umunyagihugu nka mwene wanyu aronka akazi aronka amafaranga yo kuzunguka umwana ku ishuri ashobora kuronka ikimuteza imbere ejo hama n'igihugu kigashobora gukuramwo novuga ya misoro na taxes ziru zituma amabarabara yubakwa amatara aboneka amavuriro aho abantu baje kwivuza
madame
haboneka ivyo bintu byose rero nico gisata cyacu gishobora gukora
urakoze
urakimirize no munsi
urakoze cyane madame Carmen yani udusoreje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ariko nagira ngo ngushimire cyane akanya baduhaye kugira ngo tuganire
murakoze cyane kuko namwadutumiye
nshimire namwe nshuti mwaduteza amatwi nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kugeranya kino kiganiro muri studio ya 7 hano i Washington DC mwari kumwe nange Edi Rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.